indundi culture amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tunabayikaze muri aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoro wa ugenekerezo rya 28 kwezi kwa gatanu umwaka w'2025 nashimikiye hanini kuri ibi bikuru bikuru Bariya mirizi terabwoba bariko barakoregwa muri iki gihe cy'imyamamazo kubahiganwa mu matora yimirije mu Burundi abona bari mu runani Burundi bwa bose n'umugambwe yuko nabavuga ko biriko bikoregwa mu ntara ya Bubanza kuri wa gatatu niwe arangira ikibazo cya leta ku banyeshuri biga mu mwaka w'icyenda gitanga uburenganzira bwo kubandanya n'ibyigo by'inyuma ya shure shingiro hagataho abanyeshuri muri zone Gatumba mu burengero bw'igihugu mu ntara ya Bujumbura bavuga ko batorohewe mu kugitegura kubera imyuzurira yateye imiryango yabo abanyagihugu bahoze barimira mu mwonga wahitwa Kigobe ni muri komine Muhuta y'intara ya Rumonge barasaba leta gutunganya ibikorwa byo gusubiza uruzi kirasa mu ziragwahoramwo aho ni mu gihe rumaze konona ni hegitari ndwi z'imirima kuva mu ntango z'umwaka uheze bakavuga ko badasigaranya aho bakubita isuka ivyo byose muraja kubyumva muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Matiabo na Yesu iri Junior Dironkeje Imana mukanya mu yaramvuye
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe nari mpejeje kubibashikiriza mu ngingo nkuru zano makuru imwe mu nani z'imigambwe n'imigambwe imwe irabandanya kwiyamiriza iterabwoba ku banywanyi bayo muri iki gihe cy'imyamamazo kubahiganwa mu matora yimirije aho ni nko mu ntara ya Bubanza hidoga umugambwe yipona n'urunani rw'imigambwe Burundi bwa bose babishikirije kuri uyu wa kabiri muri iyo ntara n'umugambwe uri ku butegetsi se NDDFDD nawe nyene wariko wiyamamariza muri iyo ntara nyene muri komine Musigati wo ugasaba baho kuhunda amajwi gusa ayibubanza inkuru tubibaze mugenzi wacu Alex Nkeshimana
mu myamazo y'amatora y'ikibera ibubanza mu ntara yagutse ya Bujumbura mugambwe Iprona baridoga yuko hari abanywanyi babo bariko baragirwa ko iterabwoba ivyo ndio kubwayo Jean Claude arongoye muri uwo mugambwe Iprona yabivugiye muri komine ya Bubanza ku mutumba wa Bubanza Centre hamwe na Gahongore yavuze yuko hariho n'abanywanyi b'uyo mugambwe babwirwa yuko bagiye mu myamazo bizagora gusubira ku mitumba yabo aho aratakara rero ko hariho n'umutama yatevye akanahunga Jean Claude arongoye Iprona muri province yagutse ya Bujumbura aramesha yuko abanywanyi uyo mugambwe babuze n'udukarata twabo twitora bategerezwa kuturonswa akabasaba yuko seni iyo bakorera utundi kugira ngo nabo bazotore sipona gusa yidoga n'urunani Burundi bwa bose baramutse bakorera imyamazo kwiranda hagati ya komini ya Mpanda na Bubanza ku munsi wa kabiri baridoga yuko abanywanyi babo bagiwa ko iterabwoba batanga akarorero ko ku munsi wa kabiri amadarapo yabo y'urunani Burundi bwa bose ashika 10 yibwe n'userukira ugwaruka bavuga yuko arwaka rw'umugambwe uri ku butegetsi aba ku mutumba wa Gahwazi Nzeyimana Apollinaire arongoye ubwo runani Burundi bwa bose mu ntara ya Bujumbura avuga yuko bibabaje kubona muri iki gihe abakora ivyo badahanwa kandi ngo bongere bahanuka
abantu bazindutse babona amadarapo y'urunani ariko arashingwa baca bajya ko barayakurako birababaje mu gihugu camaze kwinjira mu migambo myinshi nukuri iyo ngendo nibayite kuko nakagwi gato kakora ibintu nk'ibyo tugasaba ababarongoye asangwa atari bo batuma babo bantu bo bahasha bakabahana nayo ubundi natwebwe mu runani turafise ugwaruka tugira nk'uko bizoba vyiza ntiba turi kubaka igihugu cacu
kuwo munsi wa kabiri nyine muri komine ya Musigati umugambwe NDFDD wari wakoreye imyiyamamazo ku kigo cya kaminuza gisata cya Mugerera Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yahamagariye abo umugambwe uri ku butegetsi guhunda amajwi uyo mugambwe ngo bazotore ndetse batwaye intebe zose z'abaseruka mu nama nshingamateka Alex Nkeshimana Bubanza Radio Indurikizira
ariko rero aha twokwibutsa abatwumviriza ko umunsi atanguze igikorwa cy'imyiyamamazo ku mugwa mukuru wa politike Gitega kuwa cenda kuno kwezi nyene umukuru w'igihugu yari yahamagariye abahiganwa guhana amahoro abajejwe intwaro n'umugujejwe gutegura ayo matora seni nabo perezida Varisito Ndayishimiye yabahamagariye gukora ataho begamiye uruganda rwa radio Indundi Culture rwashimye kugaruka kuri bimwe mu byo yashikirije icyo gihe
nkuko leta y'umuvyeyi wabo isaba inzego zayo ko zoguma ataho zihengamiye muri ino myiyamamazo kuva mu ntango gushika isozera abazokwitoza bose n'imigambwe yose baze bafatwe kumwe indongozi mu ntwaro zize zigume ataho zihengamiye kugira biyamamaza bakore igikorwa cyabo cyo kwiyamamaza bisungana ntaryo amabwirizwa n'amategeko y'igihugu anagira ndasubiremo muhumbi abajeje intwaro harimo abahiganwa niho rero tujya turabira ubugabo bwanyu n'abajya mubona bahagarikira inkino zo kuvuga yuko yabuze umugwi bakunda mugabo bategereza kuhabera abagabo bakabanguranya none rero mwebwe mujeje intwaro mukaba muri no kwiyamamaza turabasabye dushimitse aha muhabera abagabo kuko niho tujya tubabonere ko muri koko intwari mukore akata umuhengami umugwi ugeze gutunganya amatora mu gihugu cacu tubusaba gutunganya amatora wubahirije amabwirizwa n'amategeko tugurure urupapuro rushasha n'uwacumuye yihane tureme urubyaro rushasha kandi turuhe ibyo rukwiye dukeneye yuko abarukubu batazokura nk'uko twe twakoze dukeneye yuko bazokurira koko mu gihugu cy'amatano ubuki nicyo gituma mwese ndabasaba guhana amahoro guhana urukundo
tukivuga ivyo nyene bijanye na politike umugambwe piebu ubona kutowe muri aya matora yimirije wocugwiza uturere turimwa mwipampa Deogracias sanganiye umwama urongoye mu kiganiro yahaye radio indundi kiritire kuri uyu wa gatatu yavuze ko nibihingurwa mwipampa vyo habwa gaciro mu kubuza nk'impuzu yisibishwe ka kwinjira mu gihugu cy'u Burundi
twe tuvuga yuko igihugu muri politike dufise ibyo bintu byose bishobora gukorerwa ngahe wacu bitiza guhagarikwa kuva hanze kuko bigumye biva hanze biza kononera umwimbo wo ngahe wacu biza kononera amahinguriro yo ngahe wacu ni ukuvuga nk'ibintu bikozwe na bivuze mu ipamba cyangwa haba mu nsato reka ngome ku ipamba ibi bikozwe mu ipamba dufate nk'ibyo nk'izo mpuzo bita ibishweka izo mpuzo z'ibishweka nimba ziguma zinjira nta kuntu impuzo ivuye muri Afritextile ariyo kotebo ishobora kuronka isoko bacavuga ngo irazimvye izimvye nayo ni shasha mugaye gishweka nacho kirazimbutse ipamba politiki y'igihugu irashobora guhagarika murabizi ibintu byo kubandanya bubaka ahantu himbuka na cyane cyane mu kiyaci Bujumbura ubugira kabiri murabizi ipamba riraba mu kiyaco mu kumoso mu kiyaco mu kumoso mu ntare ya Burunga shashu no munsi haraba ipamba hararimwe ipamba hararimwe ipamba ibirere biracari birere aho kurima ndi habuze habwa kenerero uyu mugambe wo kugwiza ipamba hama batugahagarika ibyo cyuye kabiva hanze kugira ngo yabishisheti yabinkofero wa umusipi ushe kuronka umukiriya no kuvuga yuko kwagura uburere bwo kugwiza ibyo cyo gitegwa cipamba aha mu Burundi ni Bujumbura mu kumoso no ngaha murabizi si nuna ngo muri Kongo murazi yuko hari hariho umugambi wo kurima ipamba muri Kongo nokuvuga yuko umugambi rero nshobora kubyuka umugambi ukabandanya
Radio Indundi Culture
amakuru yacu arabandanya ku isaha 12 n'iminota 25 z'umugoroba tunayabandanirize mu gice cya zone gatumba hatewe n'imyuzurira aho kuri wa gatatu ariho harangira ikibazo cya leta cyo mwaka w'icyenda gitanga uburenganzira bwo kubandanya ibyigwa by'inyuma ya shure shingiro naho biruko ari abanyeshure bavuga ko batagiciteguriye neza mu buryo buborohereza ni nk'abo mu bice bya zone gatumba intara ya Bujumbura ahamaze gihatewe n'imyuzurira bakavuga ko kenshi bataronka umuyaga nkuba mu masaha y'ijoro abandi bo bakavuga ko bagikora batigeze baryama kubera amazi abasanga mu mazu ivyo kandi binunyugwa nuko harabaza kugikora batanafunguye kubera ababyeyi babo batakigira ibibatunga mu gihe aho bahora barima ubuhatewe niyo myuzurira muri abo banyeshure harabasaba ko ibyo bijanye n'imyuzurira leta yovyiga ko kugira bazokora ikibazo nk'icyo mu myaka iri imbere nibazohure na bene ico kibazo iyi nkuru tubibaze Dieudonné niyo yazigamiye yari yakubitiye ngaho mu gatumba
Aha turi ku mashure ya mushasha ya mbere ni ya kabiri hafi ya zone gatumba ni saa zitandatu z'umurango bamwe mu banyeshuri basoze ico kibazo cya leta ahamwe wese ariko asigurira bagenzi we inyishu yatanze ku bibazo yabajijwe mu bibazo bisoze ico kibazo cya leta uyu mwana w'umuhungu n'umwana w'umwigeme bati ico kibazo ni cyari coroshe bivanye n'ingorane bagiteguranye
byari bigoye kwera bwa byaratugoye cyane kuko twebwe ahantu twigira ko amashuri ari kure cyane
akoresheje ubutoroshi nyine
bivanye nyene naho tubaye urumva byaratugoye cyane kubera yuko haraho twavanga ku ishuri kandi bibanye n'ubuzima kandi ugacusanga muhira ninzara kayayirara nubwuza ngaho ku ishuri urumva nta byigwa wumva neza
uyu mwigemewe avuga ku kibazo cicika kuri gaje umuyaga nkuba nikindi chatumye itegurwa gico kibazo kuraho baregwa kitaborohereza
natwe bye ngaho urabona twiga mu mahema twe twaratwiga mu mahema n'amahema biraga haraho twasanga amahema bayo none ikindi nacyo nta namatara ariyo gaca bituma rero dutahakare
bane umwanya mwashaka kugesoma
oya aso twiga kubera iki nta matara
bamwe mu barezi bakurikiranye ico kibazo naho batashimye kuvugira ku byuma byacu bemeza ko bivuye ku buzima bugoye abo banyeshuri barimwo habaye gucegwa mu itangurwa ryacu ni naho bose basaba inzego zibijejwe gutorera umuti w'ibibazo bijanye hanini niyo bakojya amashuri mashasha n'ibijanye n'umuyaga nkuba kugira ngo muri kazo z'abanyeshuri baze boroherwe
turasaba yuko natwe twonka amashuri haraho tugira ubushobe byinshi mwiryohema murumva nyine twiga tuvuga ati reka nyene twiga imana cyagambiye kudukorera kidukorera kuri turakwiye amashuri meza natwege nk'abandi nayo matara
abanyeshuri bava ku mashuri ya Warubondo Gatumba ya gatatu n'iya gatandatu mushasha ya mbere Caritas Seminari Gatumba akaba ari bo bakoreye ico kibazo cyo mu mwaka w'icyenda muri ico kibanza
Nayo mubijanye n'uburimye abanyagihugu bahoze bakorera mu mwonga aho hitwa Kigobe muri komine Muhuta y'intara ya Rumonge barasaba leta gutunganya ibikorwa bidasanzwe byose bizuruzi kirasa mu nzira rwahozwemwo ugo rumaze guhitana indimo ziharugwa muri hegitari ndwi kuva mu mwaka uheze uburera abo barimye bavuga ko batakigirayo bacira nayo bamira icyo bikoze hari ibikorwa byo kurutunganya gushasha bimaze gutangurwa Norris Nduwimana
Namuhebwe yosubira kurimira muri Kigobe oya nshokunda
Mwiheburutera wiyongera kuri abo barimye bimuwe n'uruzikirasa bamubemeza ko bifumbirije kuko nkuko biboneka kuwashitse aho zimirima hasigaye haranga umusenyi ibishanga ahatarumuka nibibuye binini binini byazanwe n'ubwo ruzi nyene aba bahoze baba ku mutumba gabaniro nawo wasenyutse igihe hatangura iyo myuzuri yabomoye muri ndamukiza umwaka uheze bati ntaco tukiharondera
uye ntabuzima ubwange kuronderayo uburondere yo gute kandi nibigazi byose byarahavuye bikuma
kwa se bitoke matekeze imimbati tuhagurisha kandi tukaronka inyungu
ubu nta mabaki hari
ibyo rero biriko bituma ibifungurwa byahora byimbugwa muri uwo mwonga wa Kigobe ahimuhuta bizimba nkuko bibandanya bisigurwa n'abarimyi
iyo mpamvu n'amavuta ubona yateye ajimba harasendewe n'ubutyo mati kibazigeze kugereka gatatu kane ibigoro babitangwe kuza biragira ngo biheke n'imiceri niho bariko barabagara rero twishaje dutekanye kuko ni hari hadutunze
ibyo kandi biremezwa n'aba guzi ba mikoro bavuga ko abayabaye bitagikundira gusaba ideni Pelagia Sibomana numwe muri bo yahoza ba mugacimbira busenga imbere yuko iyo mpanuka iba
abantu ntitukironka naho dufata kadeni ubu unye abantu bari mukangara tete nyene bifashe ku matama ubu rero ayemwe nukuri ekai
ico bikoze aho amazi imisi hakiranira ibiduga binini bita tingatinga yimba mu ntumbero yo gusubiza ugoruzi mu nzira rwahozemwo ibikorwa birangurwa n'umugwizatunga yemerewe kuhagura amabuye n'ubushikiranganji bw'ijwi ibidukikije uwo abarahamagarirwa n'urwego rujeje intwaro muri ico gice c'intara ya Rumonge kushitsa ibikorwa nk'ibyo ku kiyaga Tanganyika Aimable Sibomana harongoye umutumba gabaniro ahimuhuta nyene hari n'akamatera barimye
abenegego tugize imisi tubigisha kurindira yuko imashine ikora ibikorwa byayo kuko byose bihungabanya imirima bo barimye buryo ruje hasi hanyuma rukagenda rugoroye gushika ku kiyaga Tanganyika bagaca baduha imivyaro y'imisuna imbingo tukaca dutera ku mibari y'ugo ruzi kugira ngo tuhakingire
uburinganire bw'indimo zimaze guhitanwa n'isanza ra ry'uruzi kirasa kuva muri ndamukiza umwaka uheze bumaze guharugwa ku mahektari ndwi kubwo amakuru atangwa n'abakurikiranira hagufi by'indimi muhuta hambavu y'izindi nyubakwa zitandukanye harimo imihanirenga 15 y'abanyagihugu ibitungwa n'ibindi bigitororokanywe biharuro byahitanywe n'ugo ruzi mu kwezi kwa ndamukiza uyu mwaka
nayo mubijanye n'amagara y'abantu bamwe mu bigeme mu gisagara cha Bujumbura bahamagarira abagenzi babo barutse vuba kudafata ibijanye n'ubutinyanka nk'ibintu bitovugirwa habona mu gihe kuri uyu wa gatatu hahimbazwa umunsi mpuzamakungu hari w'isuku igihe cy'ubutinyanka abo bigeme basaba bigeme bibonye ko ivyo biha ubwa mbere kwitura babakurira mu myaka kugira babaronse impanuro kukungene bo kwifata mu gihe bibaza ko iyo umwigeme atitwaye neza ari muri ivyo bihe bishobora kumuviramwo ubugumba Claire yakankundiye
Isuku mu gihe cy'ubutinyanka ni ikintu cyo kwitonderwa nkuko bivugwa na bamwe mu bigeme bo mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ivyerekeye kumenya ingene ushobora kwifata mu gihe uri mu butinyanka, kamenya yuko tegezwa kugirira isuku igihimba cyawe kirondoka.
Tukwiye kuhoza kenshi n'amazi meza mu gatasabuni ushitseko, kandi kumenya kutatura hindura tujya dutambara twambara mu gihe turi mu butinyanka, tukakambara umwanya mutonya apane ko tukambara nk'umunsi cyangwa iminsi ibiri.
Mu gihe iryo suku ridakozwe nkuko bitegerezwa, bavuga ko hari indwara zica zibonekeza.
Turashobora kwikwegera indwara zivuye ku isuku rike, tukakora nk'ama cancer mu bwinjiriro bw'igitereko, bigatuma tugomba kwiyagaza, tugatuma tugira amagara makenya.
Baganura abandi bigeme ibyo boza barakora muri ico gihe cy'ubutinyanka.
Mu Burundi ibintu bijanye zose n'ubutinyanka bifata nk'ikintu kitavugwa, mugabo siko biba bikwiye kumera. Tudukwiye kuyaga tukigishanya hagati ya twebwe nyene, tukabwirana ingene dukwiye kugira iryo suku kugira ngo dushobore gukingira ubuzima bwacu, cyane cyane tukingire n'ubw'abantu bari mu micungararo yacu.
Abahanura yuko bumenya igihe cyabo barimo bakabibwira abandi, bakareka kwibaza yuko ari ibintu bitavugwa. Nimba hakenewe ubufasha kugira ngo bashobore kuronka utwo dutambara bambara biborohere,
baze ababigiyemo imbere yabo ingene babyitwaramo, kandi bamenye yuko mu gihe babigiyemo atari gihe cyabo kibi, ahubwo bamenye ingene bacyitwaramo mu kugira iryo suku kenshi, mu guhindura ubwo butambara no kumenya ko iyo bambaye buke anye usubirwamo bakamenya ko bumeze neza no kubwanikirana hari izo.
Bamwe mu banonoso ibijanye n'isuku mu gihe cy'ubutinyanka bavuga ko ibikoresho bikoreshwa muri ico gihe byoza birahindurwa uko amasahane canke atandatu aheze n'imiburiburi.
Claire yakankundiye tugukengurukire ari na hano turangirije aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoro wa kwisaha 12 n'iminota 34, ariko kuri mwebwe mwayafatiye hagati ndabibutse ko biyamiriza iterabwoba bariko barakoregwa muri iki gihe cy'imyiyamamazo kuba higanwa mu matora yimirije, abakaba ari abanywanyi b'urunani Burundi bwa bose n'umugambwe ipona bavuga ko biriko bikoregwa mu ntara ya Bubanza. Kuri wa gatatu niho harangira ikibazo cya leta ku banyeshuri biga mu mwaka w'icyenda gitanga uburenganzira bwo kubandanya n'ibyigwa by'inyuma ya shure shingiro. Hagati abanyeshuri bo muri zone Gatumba hatewe n'imyuzurira mu burengero bw'igihugu, bavuga ko batorohewe mu kucitegurira kubera imyuzurira yateye imiryango yabo. Abanyagihugu bahoze barimira mu mwonga wahitwa Kigobe muri komine Muhuta y'intara ya Rumonge barasaba leta gutunganya ibikorwa byo gusubiza uruzi kirasa mu nzira rwahoramwo. Aho ni mu gihe rumaze konona hegitari zirenga rw'izimirima kuva mu ntango z'umwaka uheze, bakavuga ko ubu badasigaranye aho bakubita isuka. Nkengurukire bagenzanje bafashije kuyatororokanya, nkengurukire kandi Matiya na Yesu yamfashije amajwi arabashikira, Odironkeje Imana naye abashikirije, ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane.